Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwenge kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Igihugu dufite ibyo twahisemo cyo cyerekezo rero n'ibindi byerekezo dufite aba mu bukungu mu mibereho myiza mu miyoborere turasaba abanyarwanda ko bagikomeraho bakarinda ibyo tumaze kugeraho kandi bagaharanira ko nta waza ngo abisenye.
Uni Esperance Nyira Safari n'umushikiranganje w'umuco na siporo w'u Rwanda hari mu birori byo guhimbaza umunsi w'intwari. Aha arasaba abanyarwanda kwigira ku ntwari z'igihugu no kubangabunga ico igihugu kimaze kugeraho. Turabigaruka ko handi hato hagataho perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuva kuno wa gatanu aramutse umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamaze kwemezwa nk'umukuru w'umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko hakoreye mu ngata perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kagame na Museveni abisikanije muri ico kibanza mu nama igira 20 y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko iri kwibera i Arusha muri Tanzania. Naho ivyavugiwe mu mwiherero wabo bategetse bitaramenyekana ni inama ibaye mu gihe havugwa ibibazo bitandukanye hagati y'ibihugu biwugize birimwo nk'ukurabana y'ingwe n'ibirarane vy'amadeni ibihugu nk'uBurundi bihaniye EAC. Abashingamateka b'Abarundi muri EALA basigura yamarako kuba uBurundi buheranye bitavuye kuri bwo. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Mu gikorwa abashinga amateka b'Abarundi bari mu nama ashinga amateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko batumwe niyo nama mu gihugu baserukira cyo kuraba aho ivyo kwinjira muri iyo mujyango bigeze. Kuri uyu wa gatanu abashinga amateka babonanye n'abamenyesha makuru mu bibazo byagarutswe ko nekejanye n'ibirarane uBurundi bufitiye iyo mujyango byangana n'ayarenga gato imiliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika mu kwezi kwa 12/2018. Abo bashinga amateka bemeza ko Burundi butigeze bwanka kuri iyo ntererano. Victor Burikukiye arongoye umugwi w'abashinga amateka b'Abarundi bari mu nama ashinga amateka ya EAC avuga ko ikibazo c'ibirarane atari cyo Burundi gusa ariko kizoterwa umuti buhoro buhoro.
Kumenyekanisha ibyo bibazo ko bihari aho byega mugabo kandi tutiyo bagije ibibazo giye kugifise mugabo tukaza mu buryo buke bushobora kuba buboneka kandi barabikora bavuga ngo isorozoro rigwiriyo rija bakaza barakuramo kimwe 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 shika muzogenda neza nibaza batangana bizotera ko n'ibindi bihugu naho bumva bamwe batera induru zivyera ngode zivyera ngode bamwe bose barafise ingorane zabo ariko baratatangana rumwe banashaka kandi bariko barakora
kuri ico kibazo nyene. Umushinga amateka Jean Marie Muhigwe avuga ko uBurundi bugiye kugitorera umuti kuko inzitizi zakuweho yemeza ko byatumwe n'ingorane y'amategeko y'uyo mujyango bitavuye kugushaka kwa leta y'u Burundi afatira ku mwaka w'amafaranga w'akarere ka Afrika y'ubuseruko utatangurira rimwe n'uwo Burundi.
Murazi yuko ikoreshwa ry'amafaranga mu karere ka Afrika y'ubuseruko iyo tegeko rwa budgetaire itangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka. Twebwe rero leta y'u Burundi taraba guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Murazi yuko rwa budgetaire mu Burundi yatangura itariki imwe z'ukwezi kwa mbere gushika itariki 31 Kigarama. Rero leta y'u Burundi imaze kwemeza itegeko rigenga amafaranga yaza kwikazanura ngo itange intererano yaryo tuza dusanga umwaka w'amafaranga muri Afrika y'ubuseruko igihe rwa budgetaire yo mu karere iza irikirahera ugasanga rwa Burundi buriko buratanga amafaranga y'uwo mwaka na y'umwaka uheze. Naho rero hagiye haba iyo kimire rezariyere.
Abo bashinga amateka bemeza ko Burundi buheruka kuriha umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero yo kugabanya ibirarane bafise. Bavuga ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyonyine kidaheranye muri uyo muryango. Ikindi kibazo cyabajijwe nuko Burundi buzokoresha ifaranga ry'iyo muryango mu gihe ibihugu bigize iyo muryango vyihaye ihangiro ko rizotangura gukora mu mwaka wa 2024. Jean Marie Muhigwa yizeza Abarundi ku Burundi butazosigara inyuma.
Iyi ni hangiro igira gatatu muri za nkingi zo kuja hamwe. Yizera ko igihugu cy'u Burundi twagiye muri uyu muryango kubera yuko byari ngombwa kutuja hamwe n'abandi kuko burya ubugiregire bugira babiri. Rero nta nkeka yuko igihugu cy'u Burundi kurya twavyifashemwo no mu zindi ntambuko n'iyi ntambuko ntibukuka eguritiguye. n'amatenga twagira rero
kuri ico kibazo cikoreshwa gifaranga rimwe ubundi yagize ica kivuga ko no mushinga mateka Leontine Nzeyimana ayemeza ko ibihugu bitanu arivyo bimaze kwiyemeza kurikoresha muri uyo mujyango igihugu kimwe arico Sudani yepfo kikaba arico kitaratera umukono naho bizeye ko kizobikora ikindi yashikirije yemeza ko hari ibikorwa byibanze bitegerezwa kuva mu nzira kugira iryo faranga ritangure gukoreshwa aho ni nk'ibijanye no gukuraho imipaka ku rudandazwa muri ako karere niyo Duaniel mu rurimi rw'igifaransa naho bemeza ko bigeze ku ntambwe ishimishije no gushyiraho isoko rusange by'uwo muryango ikibazo kiyikeneye ibikorwa bitari bike nk'uko byemezwa n'abo bashinga amateka i Bujumbura Remunzimana ijwi ry'Amerika
Remunzimana arakenuye ikoreshwa rero gifaranga rimwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko birimwo mu byo abakuru b'ibihugu b'umuryango umwe bwa Afrika mu nama yabo ya mirongo y'akarere ka Afrika y'ubuseruko hariyo yase mu nama igira mirongo ibiri iri kwibahuriza yarusha bagarutse kuri ico kibazo gikoreshwa ry'amafaranga gifaranga rimwe twaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma nitwamenya ibyavugiwe mu mwiherero ariko tukababwira ko ku bakuru b'ibihugu batandatu bagize uwo muryango bane gusa aribo bari Arusha harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame mwumvise ari nawe agiye kuyobora EAC perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe na perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli na Kenya yaserukiwe n'umukuru w'igihugu cyayo ariwe Uhuru Kenyatta Sudani y'Epfo yarungitseyo intumwa idasanzwe u Burundi nabwo buhagarariwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariwe Gaston Sindimwo Tukiri kumakuru avugwa mu karere u Rwanda rwahimbaje ku nshuro ya 25 umunsi w'intwari ku rwego rw'igihugu uwo munsi wahimbarijwe ku gicumbi c'intwari z'igihugu aho abayobozi barimo perezida wa Sena bashize ingori z'amashurwe harizo ndabyo kumva zishungiwemo zimwe mu ntwari z'u Rwanda umunyamakuru ijwi ry'Amerika mu Rwanda Sumta Kabuyi yabikurikiranye
Nubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame atitabiriye uyu muhango ariko yahaye ubutumwa abanyarwanda binyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yabifurije umunsi mwiza anagaragaza ko ubwitange bw'intwari z'u Rwanda butapfuye ubusa Perezida Paul Kagame mu butumwa bwe yagize ati ku ntwari zose z'igihugu cyacu n'abagiharaniye twibuka uyu munsi ubwitange no kwiyemeza byanyu ntabwo byapfuye ubusa ni umukoro wa twese kugira ngo iryo terambere rikomeze mu gihugu tugira aho twifuza ku gicumbi cy'intwari z'igihugu niho habereye umuhango w'uyu munsi ku rwego rw'igihugu waranzwe no gushyira indabo ku mva z'intwari zihashyinguye Minisitiri w'umuco na siporo Nyirasafari Esperance yavuze ko abanyarwanda bakwiye kwigira ku ntwari z'igihugu bagakomeza no kurinda ibyagezweho
kuri uyu munsi twari twahisemo insanganyamatsiko uvuga ngo dukomeze ubutware mu cyerekezo twahisemo ni ukuvuga ngo nk'igihugu dufite ibyo twahisemo n'ubundi bishingiye ku bumwe kureba kure kumenya gusobanura no kuba wabazwa ibyo ukora ukorera abanyarwanda icyo cyerekezo rero n'ibindi byerekezo dufite haba mu bukungu mu mibereho myiza mu miyoborere turasaba abanyarwanda ko bagikomeraho bakarinda ibyo tumaze kugeraho kandi bagaharanira ko nta waza ngo abisenye
uyu munsi w'intwari abakomoka mu miryango y'intwari usanga bagaragaye ndetse nabo bagira uruhare gushyira indabo kumva zishyinguwe mababo muri aba harimo musaza wahoze ari ministre w'intebe agatuwiringiye imana ndetse n'umwana bereye nyirasenge nabo bagize icyo bavuga kuri uyu munsi
kira ku bupfura yakundaga abantu yakundaga igihugu kugeza naho yitanga natwe rero icyo byadusigiye ni umutima nk'uwo ndetse no gufasha bagenzi bacu abo tubasha guhura nabo ntago yigeze yerekana gukunda umuryango wacu cyane cyangwa se kurobanura ahubwo yakundaga abantu kimwe agakunda igihugu kimwe agakunda kwa abana bigara abakobwa ari abahungu nta moko nta muryango runaka ntake
nitwa Hanga Imana Gaspar ni mushiki wanjye nk'abasengeneza be nk'abana banjye nabo bakomeza bagakura bagatera ikirenge muke
Deo Nkusi umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rw'imidari impeta n'ishimwe yavuze ko ubutwari butareberwa gusa mu bikorwa bya gisirikare uyu muyobozi asaba urubyiruko gukomeza umuco w'ubutwari ku byo bakora byose
abana bakura bazakurana umuco w'ubutwari izandangagaciro z'ubutwari banamenye ko ubutwari atari urugamba gusa atari intambara atari bwa butwari bwa kera ariko n'ibikorwa byose by'ingirakamaro ibikorwa by'intangarugero byose ni ubutware. Nkuko tujya twumva ibihembo by'umuntu wagize ibintu avumbura bigifitiye akamaro igihugu, bifitiye akamaro abatuye isi, ibyo byose ni ibikorwa by'ubutware. Tukibaza rero yuko abana bacu, abo bazabyara, Rwanda rw'ejo n'ejo bundi ruzaba rufite abantu koko b'intwari barwubaka, barushakira ineza, barushakira iterambere, barushakira imibereho myiza mbese muri rusange.
Intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu kugeza ubu, ari by'imanzi, imena n'ingenzi. Zishyirwamo hashingiwe ku bwitangiye bugaragara mu bikorwa zakoze n'akamaro byagiriye abantu. Kugeza ubu usibye intwari zashyizwe muri ibi byiciro uko ari bitatu, urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'ibyishimwe ruvuga ko rukomeje gukora ubushakashatsi ku bandi bantu bagiye basabirwa kuba intwari. Hagiye gushira imyaka igera kuri ine uru rwego ruvuga ko rufite amazina y'aba bantu ariko rutarageza igihe cyo kuyatangaza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mu gitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Muri kira yuno wa gatanu, uwo bufise umwana agendana umugera wa sida canke uwo wikeka kuyoba yarawanduye, usanze umwana wawe muto yaranduye umugera wa sida, uwo vyifatamo gute nk'umuvyeyi? Ivyo bibazo ntivyoroshe kubironkera inyishu ku buryo bworoshe, ariko ni ngombwa kuvyumvira igihe cose kuko bishobora gushika. Nivyo umunyamakuru Ijwi rya Amerika i Bujumbura Francine Deho kubwayo yadutunganirije uno munsi.
Abavyeyi bagendana umugera wa sida iyo basanze baranduje abana babo baragira ikibazo iyo hageze ko babibabwira. Akenshi kubera kugutinya inge nabo bana bazovyakira, barashima kubihora bakarondera n'ico bababesha. Umuvyeyi twayaze we avuga ko adashobora kubahuka kubwira umwana wiwe ko afise umugera wa sida kugutinya ko vyo hava bimuca intege.
Umwari mu myaka 9 ntiturashika kubimubwira, ariko inyigisho baronka ngaha nabona ko ari umwana ariko arakura ageze mu mwaka wa 4 ari mu mwaka wa mbere, urumva ntiharagera ko twubihe bahishuka kugira ngo ntibahave bihebura na bene. Barazi yuko bohava biyanka canke abandi bana bakabagire, kuko na bene baraheba bakayifata iyo miti kuko bihari inyigisho. Abaganga baradutumako tukabazana, bazi yuko ari imigera y'umubiri, hari malariya, hari imigera y'inzoka zo mu nda. Kubibahishuka ntitubona yuko byoroshe. Abaganga aribo babahereza inyigisho, nibo bazobagumako. Ntacyo nashobora kubabwira abana kumva ndabavuna inkokora.
Umwana umwe mu bo twavuganye avuga ko kunywa umuti iminsi yose atazi igituma vyamuruhishije aranagumoka ngo ayihebe. Mu nyuma ariko uwo mwana avuga ko yabonye ko kagati yahora afata kahora kamufasha, ahava usubira ko aje yaramenye ivyamushikiye. Yararezwe mu muryango, abavyeyi biwe baramaze gupfa.
Ugaragaje kubaza ko ikimisi yose nywa imiti, abandi bana mbona batanywa imiti muhira. Nakunda kugwara manjine n'amabronchite cyangwa gatiri urukubera kugujya kuntu ndakorora amaproshita manje nabice bihera kandi byo kurinda binyoshye nasaba kugwaragurika. Rero nkasanga ndiko ndabinyo mugabo byaranduhesha kunywa umuti imisi yose ntazi ikintu byo kuri ngwaye bactrime ho nyene nari reverse ndankakwinyo muhira nyene urabana kako bibababaye bihebuye ati no kuri umwana aduca mu nyanya y'inoke. Baragerageza muganda bankira n'inyuma maze kubimenya ko ngena n'umugira wa sida bamaze kunshira ku miti naranse kuyinywa. Mu nyuma nabonye ko byo kuri narabonye ko namagara yanjye akasubira inyuma nama ngwara kuri kaburi gihe ndavuga gahundi foko nja gusaba ya miti.
Muhanuzi ajejwe kumviriza abantu bafise ingorane Fabrice Nikuza ati koko abavyeyi birabananira iyo hageze kubwira ukuri abana babo ko banduye. Ku ruhande rwabo barafasha muri ico gihe bagasigurira abavyeyi akamaro ko kubwira umwana igituma afata umuti inyigisho ariko zifise inge na zishikirizwa.
Hariho abafata ubwenge bakavuga ati reka tubahende tubabwire ko bagwaye amatwi, tubabwire ko bagwaye inzoka, bakababwira ndetse ko rekugira ngo baronke inguvu. Uko bari babishura babazi ko ariko baragira neza mugara usanga biriko birabagora kuko wa mwana mu nyuma arahava akabona ko akize ya matwi akavuga ateka mpagari umbonti. Rero tweze tukabafasha tukabasigurira akamaro ko kubwira umwana igituma afata umuti. Kubera yo baguma n'ubwoba bibaza ko umwana ashobora kwivuga habaye, baguma n'ubwoba bibaza ko umwana azobabaza mbega umugera washitse gute mu muryango, hari aho batinya bakavuga ati yo yabanza mureke muzobibabwira nibakura. Ariko rero tuhaheza kwategura tukagira inama nabo nyene, tukagira imigwi y'abavyeyi kugira tubahumurize tubasigurire akamaro ko kuyagisha umwana no kumubwira hakiri kare igituma afata umuti tukabaha inyigisho mu bijyanye n'ingire bakurikira n'umwana ariko arafata umuti ndetse tukanabahumuriza tukabereka ingene tuzobikora ingene tuzobivuga kugira ngo hamwe barafite ubwoba buhere.
Umuhanuzi Nikuze asigura ko iyo bikenewe bashika mu mihani wabo kuraba ubuzima bwa wa mwana ingene abubandanya na cane cane uko yifata inyuma yo kumenyeshwa ukuri.
Ababyeyi hari n'igihe tuheza tukabagendera no muhira kugira ngo tubashigikire tuganire ku bibazo bibaye cyangwa ibibazo babafise ndetse tukanakurikirana wa mwana twabwiye igituma afata umuti tukajya kumuraba ingene inyifato yiwe yobagiye irakurikira kuko turabona ko umwana wamubariye harahashobora guhindura inyifato akanka ubuzima akanka umuti akajya mu kabonge icyo bikamubabaza. Rero iyo umuntu abivugiye mu biro ntibabihagije.
Abana twashoboye kuvugana bose bahuriza ko ikiyago mu miryango aricyo gihambaye. Bemeza ko bigoye kwakira ariko ngo birafasha kugira bamenye uko bifata haba ku mashure ndetse no mu kibano kuko muri icyo gihe bategerezwa kumenya uko ubuzima bwabo bugiye kugenda. Francine ndiyo kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami ry'Abarundi ba muri Kenya, Burundi International, ryemeza yuko Abarundi kazi bashika ku 10,000 kuri no saha ari bo babarizwa mu bihugu by'Abarabu. Iryo shami rikomeza rivuga yuko Abarundi batoroherewe bagatabarizwa mbere gukingigwa. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye ikiganiro na nkuru n'umwe mu bari muri iyo shirahamwe ariwe Nkuru Nziza, atangura amubwira ico kibazo c'Abarundi kazi uko cifashe.
Ikibazo cy'abako cy'abigeme nkuko namana kivuze ni kibazo kiriko cyatera ingwane ngaha muri Kenya kuko kenshi abakenya bari bakigenda nkuko abarundi bagenda. Abarundi bagenda ku bwinshi batiwa ku kibuga cy'indege cya Kenya. Urabye n'ukuntu bagenda guhishwa kuko ni bikurikije amategeko.
Ni ukuvuga ko bagenda ata mpapuro. Ni ukuvuga ko
bagenda ni hakora amategeko. Ni dukora itegeko mu Burundi ribakingira cyane riba support kuko kuba budakugenda byo tubona umenga biriko biragorana kuko bagenda ku bwinshi uko n'ukuri tuko turavuga.
Tugerageza kugereranya
tubona umenga hakwiye umuco leta itange kandi ifata ingingo kugira ngo ifashe abo bantu kuko nabibanda bivuze kumu gihugu cya Saudia cyonyine kibifisemo Abarundi barenga 10,000 utabumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Abagaba ntibishoboka ibindi bisabwa kugira ngo abo bantu bafashwe.
Ku bijyanye na n'igitigiri cy'abo bakenyezi cyangwa abigeme baca muri Kenya, mwumva abo bari nk'abangahe ku ndwi cyangwa ku munsi mugereranyije?
Kuko turavuga ati tugerageje gukorana no kuvugana kimuga muri Kenya. Turamaze kumenya ko hagenda abantu hagati ya 10,000 buri munsi.
Baba basanzwe none nabo Barundi kazi baba ngaho muri Kenya canke bava mu Burundi misi mi Kenya babandanya barabanza bakaguma muri ico gihugu ca Kenya canke baba baje nyene nico cyumvira n'uwo mugambi wo kuca babandanyiriza ko baje muri ivyo bihugu.
Mu bisanzwe kubera baza guhishwa ntibatuzi ko ari mikasanga batangira aha kenshi tumenya iyo polisi yongaha ibafashe kuko badenda gwirishwa kenshi bakoranye ni polisi naba polisi bafasha kubakisha
mu minsi yahera twarumvise ko hariho abantu bafashwe muri ico kibazo nyene cyo dandaza canke cyo gufasha abo bigeme kuja muri ivyo bihugu mwo tubwira muri make ko vyifashe nkura tubye ko kenshi polisi ya Kenya ikunze kubafata abadandaza abakora urudandazo rw'abantu bobo barabandanyije kubafata nabo nyene byifashe gute mu rubanza rwabaye mu mwaka heze ntihenze mu kwezi kwa gatatu hari abagabo bafashwe harimo no murundi bagirizwa urudandazwa rw'abantu baje muri Oman
muri Burundi international twashe gukurikirana imanza z'abantu bafashwe barenga batandatu ndibwo ko mu kwezi kwa gatatu bamaze isaha imugasho batabari kuza batanga cyo bitanga akashmi yango amafaranga bahagararira kugira ngo babidegenze bane bidegenze yari umwara umwe hamwe n'umurundi umwe ariko n'ukuri imanda zitwakurikiranye haba muri polisi haba mu masentare nta ntabwo nimwe zitera nka muri Kenya barafata ngatoro kumugora bakarekugwa n'abavoka ba Burundi international bavuga bati bumvise izo dosiye ntibakurumbira cyane kuko bavuga bati how did you shika
Abo barundikazi nabo nyene iyo bafashwe n'igipolisi bobo bigenda gute?
Ubusanzwe bafashwe n'igipolisi cyane cyane ndakimbege. Igipolisi gitandukanye kandi ukuntu twasubiye inyuma. Ikoranye na ambasade yo ngaha. Bateze nka Burundi International tukabafasha kubaha izo bahabwe byagoranye kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro. Kuko ukora sabye ko batonda kubapfunga kuko bo nibo barenganywa mu turaza babita victims nibo babasikwa ko nizo ngorane z'ukuza human trafficking kenshi iyo bafashwe baragira ibibazo kuko hari usanga adafitike hari usanga adafite n'ahasi ujya mu kabari niko atakwa afite abigenza bwatubye kenshi turagerageza kubafasha kugira ngo bashike muri ambasade baronse cyangwa umwe basubije iwabo kuko twese turakurikirana n'abafundi barenga aha muri Kenya.
Murakoze cyane mushinga nayo inkuru nziza y'iki kiganiro gihe ijambo abanyuwanye biradijwe rya Amerika nk'uko twabivuze mu ntango. Reka twugurure imirongo ya telefone nabo bashobore gushikiriza ico biyumvira kuri iki kibazo. Duhere kuwitwa Come amahoro neza Come duhamagaye uri he?
Namahoro
mu Burundi. Tuga ku ijambo.
Nana gambaje nane umuhinga ubona yakore ko ugirije ibintu bihere kwa babona bagene benshi nyine nare baba mu gihugu na kane cyane abakobwa bikana ko ari kibazo izo kwa affecta byanze n'ibindi bihugu atari ibihugu byo muri Afrika mu Rwanda bira Kenya mu bindi bihugu byo ba aya ma migration yo baba cyangwa byo babiva kubera ubukene cyangwa bega bageze hariya bona podufashe grawo bene abo batoyi bashyanywe bene wacu bashiki bacu baze hiyo bashye mu buryo ko nko ku marezo sosio ngo mubona abandi kango ngo twibusa ngo ntitujya ngo turagowe ngo badukura hejuru ku mahitaji bakadukuta hasi ngo nyakubahwa perezida ngo nta ambasade dufite irino ngo ashiki no ngo atuvuge ngo tuje bagenda gukora iki none umva ibyo baza guhiga hariya ntabyo baronka bantu nk'uko rero bose amusibirisha hakaba amahugurwa kugira mu bihugu byacu kugira babereke uko n'abari hariya baba bagowe ko ijana hariya hariya bagowe paraporo mu Burundi ugasanga abari mu Burundi nibo bafite ubuzima bwiza kuko nk'abo bari ubu niba bafite ubuzima bwiza bafite ubuzima bubi paraporo yabasigaye mu gihugu nubona n'umusaba nuko yosansigirira akagira amahugurwa agasigurira abantu amashyirahamwe agasigurira abantu yuko niyo bajya hariya atacyo bagiye gukorayo kiretse gusa kudahugurwa.
Urakoze cyane Kome ku ntererano yawe. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Vianney. Vianney uraho neza?
Yuko ndaho ndashima
mahoro mahoro uvugira hehe none
uvugira mu ntara ya Gitega
shishikara
eko hanyuma jewe intererano mbona notanga ku icyo kibazo cy'abo barundi bagorewe mu bihugu by'abarabu nuko mbona umengo leta yoshishikara nyabona yugurura imiryango kugira ngo igwitse ama ambasade mu bindi bihugu na cyane cyane ibyo bihugu bidutungiye bene wacu kugira ngo umurundi cyangwa umurundi kazi yo bari mu icyo gihugu ashobore kuronka aho yitura bashobore kumufasha na cyane cyane ko baba bahunze ikibazo hanini cy'inzara mbona umengo mu Burundi izura inzara leta bo yo kugurura imiryango nyene iboneka bagashobora abarundi bose gushikira icyo bipfuza batabanje kujabuka ku bihugu by'abarabu kumbure beshi bashikaye tanagatike bafise bakagenda n'amaguru bigatuma badashobora kuronka nuko basubira inyuma yego hanini intererano nyene utanga niyo
urakoze cyane Vianne urakoze cyane ngaho mu ntara ya Gitega Mushinga nahe inkuru nziza ibibazo vya komina canke intererano za komina Vianne kenshi bijanye nama office n'ibiro biserukira ivyo bihugu kumbure mu Burundi nahandi hariho bamwe mu bigeme canke abakenyezi twumvise batera karuru bavuga yuko nta ambassade bafise kumbure hariho no kutaba bafise amakuru y'ibihugu bagiyemwo ibiro vyabo vyo baserukira nta makuru menshi usanga kumbure baba bafise utugerageze kwishura kome bimwe mu byo mubona byotangura gukogwa mu gufasha abo bigeme nabo bakenyezi bajayo bakiri mu Burundi kugira ngo bagende neza bagende bace mu mategeko byo bari nk'ibihe systeme hoko yokoreshwa niye
murakoze kuri kibazo cha kwibaza za kome icyo twamenye cya kome n'abandi banyagihugu cyangwa abantu bakunda igihugu ariko batwumviriza ni uko ubuhinga sinaburebure cyane ni ugufashanya bisanzwe bihari hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi byo komezwa kuri icyo kibazo ubwa mbere hakabaho kontra amasezerano hagati y'u Burundi n'ibihugu by'abarabu kuri icyo kibazo cy'abakozi bato bato bo mu nzu bakaronswa amategeko abagenga kuko igihe agiye afite amategeko amugenga ni ukuri nta muntu ashobora kumufata nabi kuko icyo gihugu nyine cyasinye amasezerano kiyabwira n'abanyagihugu bacu bati umurundi uzomufata nabi amategeko amugenga n'aya ni ukuvuga bagashyiraho ibihano bakagira amahano kuvuga mu cyamake hoba amasezerano kuko twebwe turabye aho tugeze amaso muri Burundi International tubona yuko abarundi kazi bari muri ibyo bihugu by'abarabu uwo handitse n'ugena abahungu benshi cyane ku bwinshi tubona yuko ari ikibazo gikomeye cyane cyo torerwa umuti gusa biciye mu itegeko leta yoshyiraho habanye no kumvikana hagati ya Saudi na leta y'u Burundi ibibazo bisa bihera kuko nta kuntu bofata nawe umuntu kandi yagiye bibijwe leta arasabye ko uwubwiye ukujyanye leta y'u Burundi ibimuzi aho ushyikira ibihazi leta y'icyo gihugu ugiyemo nayo ibikuzi kugiye icyaguha za mpapuro zo gukora zita work permit ugize ikibazo naho ukamenya ahantu witura ukabanza kwigishwa mbere yo kugenda niko nka Uganda rigenda igihugu cy'Uganda menga baratoreye umuti muri izo nzira bakabanza kwigisha gutanga amahugurwa kuri uwo muntu wese agiye muri icyo gihugu ajya amashyirahamwe abatwara agashyirwa ko amategeko akaze n'amakosiyo nk'uko mumva ngaha muri igihugu cya Kenya babigenjeje ushaka gukora ku kazi ngaha muri Kenya babakira $1,000 z'amadolari ni ukuvuga umuyoni w'icyama Kenya ngubwiyo ni hafi 40 z'amarundi ucyumva yuko bakingiye cyane ababigeme ababikora ndabona bazoba benshi ababikora bakara kandi bakabikora nubwo bakuye kubwa amafaranga yabo bakira kwa gibi ngorande ni kuvuga niyo bajya rero numva ubuhinga bworoshye nuko hoda hitegeko ibakingira kuko ni benshi cyane bajya abantu bari mu bigo by'abarabu n'ubutunzi bw'igihugu bitwa barekera hakene itegeko gusa nuko ndabyumva murakoze.
Yari rero Jean Guy Nkurunziza aramutswa ishami ry'abarundi baba muri Kenya, nuko rero akaba ari kwayaga na Oriane Itangishaka bo mpitubashimire na Lidiane Nahazwe twari kumwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Patrick yamfashije mu buhinga bw'ivyuma, twemitwifurize kubandanya muranirwa mu vyo murimo.